Radio Juillet América. Radio Juillet América, vujiri Washington DC, mukinyarwanda no mukirundi, mu Rwanda, muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 34 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteza amatwi, ndi Jeffrey Mutago mubasuhuza mbaha ikaze muri aya makuru. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yariyamamarije mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bw'igihugu, abwira abaturage ko bazafatanya na Mai Mai n'abitwa Wazalendo kugarura umutekano muri ako gace. Bamwe mu bahatuye ntibabyakiriye neza.
Abantu barapfa, abandi barakomereka, ndonga abandi barahunga bava mu byabo. Abahaye babikora nabo Bazalendo nabo bazareserviste rero kuvuga ngo arabaheza imbaraga arabafasha kugira ngo bamufashe kugarura umutekano. Jewe muri analyse zanjye ndabona ko ari ukuexpose yindi partie de la population.
Uyu ni umwe mu baturage baho Uvira. Kuva ku cyumweru abaturage ba Misiri bari mu matora y'umukuru w'igihugu wabaye mu gihe cy'intambara ikomeje gushegisha intara ya Gaza baturanye. Ejo ku cyumweru kandi intambara yakomeje hagati y'ingabo za Israel n'umutwe wa Hamas mu karere ka Khan Yunis. Na Philippines irashinja Ubushinwa kumisha urusasu ku bwato bwayo mu nyanja yo mu majyepfo y'Ubushinwa. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere mu Misiri aho kuri iki cyumweru abaturage bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu abagiye mu gihe intambara ikomeje gushegesha intara ya Gaza bituranye. Yitezwe ko Perezida Abdel Fattah al-Sisi hazegukana intsinzi imwemerera manda ya gatatu ku butegetsi. Mbere y'uko bimwe mu biro by'itora biri mu murwa mukuru i Cairo bifungura saa tatu za mu gitondo ku cyumweru, abaturage bari bamaze kuhagera ari benshi bategereje gutora nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru w'ibiro ntara makuru y'Ufaransa AFP. Amatora yatangiye kuri iki cyumweru azakomeza kugeza kuwa kabiri. Ibiro by'itora bizajya bifungura saa tatu za mu gitondo bifunge saa tatu za nijoro. Ibyavuye mu matora bizatangazwa tariki ya 18 z'uku kwezi kwa 12. Abantu babarirwa muri miliyoni 67 nibo bemerewe gutora. Benshi bahanze amaso ubwitabire bw'abaturage muri aya matora mu gihe ay'ubushize yagaragayemo abantu bake cyane. Muri iki gihugu cyashegeshwe n'ibibazo by'ubukungu mu mateka yacyo ya vuba, ifaranga ryataye agaciro hafi ku rugero rwa 40% nyuma y'uko cyongereye urugero rw'ibicuruzwa cyinjiza kivanye mu mahanga. Ubukungu niwo muzi w'ibibazo bihangayikishije Abanyamisiri. Na mbere y'uko ibibazo biri muri iki gihugu ubu bikaze umurego, 2/3 by'abaturage miliyoni 106 babarirwa muri iki gihugu bose bari munsi y'umurongo w'ubukene.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ministeri y'ubuzima yoborwa n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza yatangaje ko ibisasu Israel ikomeje gusuka kuri ako karere bimaze guhitana abantu 18,000 biganjemo abana n'abagore. Umwe mu baturage 10 b'intara ya Gaza ntashobora kubona ifunguro rya buri munsi nk'uko bitangazwa na Karl Ska, umuyobozi mukuru wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Israel iravuga ko iyi ntambara igomba gukomeza. Lieutenant Colonel Richard Hatch yabwiye Radio BBC y'Abongereza ko umusivili wese uguye mu ntambara aba babaje, ariko nta yandi mahitamo Israel ifite. Israel yatangaje ko igiye kwagura ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Gaza habaye intambara ikomeye kuwa gatandatu no ku cyumweru mu mujyi wa Khan Yunis uri mu majyepfo y'intara. Abanyepalestina bari baragiriwe inama yo guhungira mu majyepfo mu rwego rwo kwirinda intambara mu majyaruguru, none intambara yabasanzeyo. Umujyanama w'igihugu mu byerekeye umutekano wa Israel yatangaje ko icyo gihugu kugeza ubu kishe abarwanyi ba Hamas byibuze 70,000, ariko ntiyavuze uko icyo cyegeranyo cy'uwo mubare cyagezweho. Inama y'ubutegetsi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yateranye kuri iki cyumweru ngo iganire ku kibazo cyo mu ntara ya Gaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraha Israel intwaro muri iyi ntambara irwana na Hamas. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yo yemeje igurishwa ry'ibisasu 14,000 by'imodoka bya burende ku madorari miliyoni 106.5 nk'uko ubutegetsi bwa Perezida Biden bwabitangaje. Abategetsi bo muri Philippines batangaje ko ingabo z'Ubushinwa zirinda imipaka yo mu mazi ku nshuro ya kabiri zarashe amato ya Philippines zikoresheje ibibunda bya rutura byo mu bwoko bwa gisirikare. Bwari ubwato bubiri butwawe n'abasirikare ba Philippines barwanira mu mazi n'ubundi bwikoreye ibikoresho bwari bujye muri ingabo za Philippines zikambitse mu bundi bwato bwa gisirikare bunini buri kure mu rugerero ku nyanja aho buhora ku izamu ryo kurinda umupaka w'icyo gihugu. Philippines yavuze ko ubwato bwayo bumwe bwari hafi kirwa gito kitavugwaho rumwe n'ibihugu byombi bwangijwe n'ibyo bisasu bishyira mu kaga ubuzima bwa babiri mu bari baburimo. Ibyo bibaye nyuma y'umunsi umwe gusa habaye ibindi nkabyo ku kindi kirwa nacyo cyo mu nyanja mu majyepfo y'Ubushinwa. Philippines na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifitanye amasezerano y'ubufatanye bamaganye byabaye kuri iki kirwa cya kabiri cyitwa Toma, basaba Ubushinwa kwiminjiramo agafu bukifata nk'icyo bise igihugu kirebwa n'amategeko agenga umuryango mpuzamahanga. Abasirikare barinda imipaka y'Ubushinwa mu mazi bo baravuga ko ibikorwa bya Philippines byabangamiye cyane ubusugire bw'Ubushinwa, bigatuma bashyira mu bikorwa ingamba ziteganywa n'amategeko n'amabwiriza abuza Philippines kugerageza gutwara ibikoresho by'ubwubatsi kuri icyo kirwa. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza mu cyegeranyo isohora buri munsi gikubiyemo amakuru y'ubutasi ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, kuri iki cyumweru yatangaje ko Uburusiya bumaze igihe bwigwizaho ibisasu byo mu bwoko bwa misile biraswa n'indege ziri mu kirere. Icyo cyegeranyo kivuga ko Uburusiya bubyegeranya mu rwego rwo kugira ngo buzabikoreshe mu ntambara muri iki gihe cy'ubukonje bukabije. Ibi bisasu byakoreshejwe tariki ya 7 z'uku kwezi mu bitero byagabwe ikivu mu rwa mukuru wa Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza ivuga ko byari bigamije gushegesha amasoko atanga ingufu z'amashanyarazi, ariko ibyegeranyo by'ibanze byerekana ko Ukraine yashoboye gushwanyuriza mu kirere byinshi muri byo. Bigaragara ko ibyahaguye byangije ibintu bike nk'uko iki cyegeranyo cya Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza kibitangaza. Gusa kivuga ko hari umusiviri umwe byahitanye. Hagati aho, Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine aratangira uruzinduko rwe rwa mbere muri Amerika y'Epfo. Biteganyijwe ko yitabira ibirori by'irahira rya Perezida mushya wa Argentine, Javier Milei. Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muje no kuri wa3 radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram na YouTube ndetse na X. Udusanga kuri VOA radio yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yariyamamarije mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bw'igihugu. Yasezeranyije abaturage ko nibaramuka bamutoye mu matora ateganyijwe tariki ya 20 z'ukwa 12 azarangiza burundu ibibazo by'umutekano muke ashinja Perezida w'u Rwanda Paul Kagame guteza muri Kongo. U Rwanda rwagumye guhakana ibyo rushinjwa. Perezida Tshisekedi kandi yasezeranyije abaturage kubigishiriza abana k'ubuntu no kubavuriza ubuntu. Vedaste Ngabo yaraho yiyamamarizaga.
Perezida Tshisekedi yiyamamarije muri Uvira avuye muri teritwari ya Walungu na Fizi. Yaraherekejwe n'umugore we na Minisitiri Vitali Kamere ushinzwe ubukungu. Gusa bakigera muri Uvira, aho bakiriwe n'ibihumbi by'abaturage bari ku ishuri ribanza rya EPE Munanira, basanze Minisitiri Alexis Gisaro w'ibikorwa remezo ndetse na Robota Francois w'iterambere mu biturage. Uyu muyobozi mukuru w'igihugu aho yagiye yiyamamariza mu bice bitandukanye by'intara birimo Bukavu, Walungu, Fizi ndetse na Uvira, yagarutse ku ntambara ndetse n'ubwicanyi ashinja Perezida Kagame w'u Rwanda, avuga yuko ari we wabuteje mu burasirazuba bwa Congo. Imbere y'abaturage babarirwa mu bihumbi bari kuri EPE Munanira, Perezida Tshisekedi yavuze yuko nta bibazo afitanye n'abaturage b'Abanyarwanda, ahubwo bifitanye n'umuyobozi wabo. Perezida Kagame avuga yuko ahora ateza intambara muri Congo. Kumve neza, ntitwitiranye abaturage b'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Kagame. Abaturage b'u Rwanda ni abavandimwe n'abaturanyi. Umwanzi wacu duhanganye izina rye ni Paul Kagame, tuzamugwanya. U Rwanda rwagumye guhakana ibyo rushinjwa na Congo, ruvuga yuko ibibazo by'intambara biri hagati y'Abanyekongo ubwabo. Cyakora ntirubura kuvuga yuko icyo gihugu gicumbikiye imitwe nka FDLR igwanya Leta y'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yavuze kandi ko agiye gushyira ingufu muri FARDC, Wazalendo ndetse na Mai Mai, avana mu gisirikare bavuga yuko bagicengiyemo batabikwiriye mbese abo yise mu gifaransa les infiltrés
armée na biso ndenge boyedi ezali infiltré
kuko mubizi igisirikare cyacu cyaracengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare ariko ubu twatangiye kubakuramo umutungo niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze ubu rwagiye muri mani 23 ariko buke buke baragenda barangira rero abasigaye abazalendo barimo na mayimayi twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo.
Umukandida
Felix Antoine Tshisekedi yasezeranyije abaturage kandi ko amashuri yisumbuye azigishwa ku buntu n'ubuvuzi nabwo bugatangwa ku buntu naramuka towe. Ibi byashimishije imbaga nyamwinshi y'abaturage bo muri Uvira kuko amafaranga y'ishuri y'abana yari ingorabahizi kuri bo.
Njye byangora kubera nabona utwo dufaranga nkatubona nkafata nkishyura ku masomo nkishyura ku hopitali no kurya nako nako bikangora nkabura yo gusoma. Ubu abana batangiye kubirukana kwanza mu revesenge ku hopitali mfise nawo mfise fakitire yawo nene ndole ameza buri kotari nani ku masomo ndiye tena no kupitara amafaranga nayakorenza.
Umwe mu basesenguzi wo muri aka karere utashatse ko tuvuga izina rye asanga gahunda ya perezida yo gushyigikira ku mugaragaro mayimayi ishobora guteza ikibazo bamwe mu baturage bo muri aka karere basanzwe bibasiwe nayo.
Kuvuga ngo agiye guheza imbaraga abo bita abazalendo cyangwa reserviste, abo ba reserviste ni bande donke muri periode sensible turimo y'amatora nk'iyingiyi reba nk'ariya matake yabaye mu minembwe la fois dernière abantu barapfa le paisible citoyen abandi barakomereka donke abandi barahunga bava mu byabo abahaye babikora nabo bazalendo nabo ba reserviste rero kuvuga ngo arabaheza imbaraga arabafasha kugira ngo bamufashe kugarura umutekano. Donke jewe muri analyse zanje ndabona ko ari ukwexpose yindi parti de la population.
Perezida Tshisekedi warayasoje gahunda yo kwiyamamariza mu ntara y'Kivu y'Epfo biteganyijwe yuko kuri kino cyumweru yiyamamariza muri Goma. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu karere k'ibiyaga bigari kandi hakomeje umubare munini w'ingo zisenyuka ku mpamvu zitandukanye zirimo ibibazo by'ubukungu, kutumvikana mu miryango no kutubahiriza inshingano n'amasezerano ku bashakanye. Turi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yatanye umugore we abana babana n'ubumuga. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Nakaba kituo jaja kama mfuta na mirerero tumele nkabanji baona
ahoni murugo kwa Serafini Lambo na w'imyaka 35 bo mukenyezi w'abana batanu abakobwa bane n'agahungu kamwe aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko ku metero 500 za paruwasi ya katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye kuko n'amaguru n'amaboko bidakora neza bakagenda bikwega baraganira
baramugaye none gatufashe turabana n'abatoya pamba kutagara funu nawo hari cyangwa n'ubu cyangwa kandi umutse nawe ndakindi ko hajyaje kuruba kana kwishimira nabo niyo nari mvuye mu kanya.
Abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihe agahungu ubu ku buryo ya 10 mu gahinda gashaka kumwica umupfasoni Rambo na yiganirije ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye.
Abana bafashwe n'ubumuga papa wabacara abantu sinzi n'irengero ryiwe nanjye ubu ndarwaye ndarembye ndiko ndiyumvira konjye nanjye nyirebe ukuntu babata kuko ntibafise icyo bafungura burira bakarara inzara. Ababanye bahora bamfasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura. Inzu tubamo ntihabona n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora.
Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba munyempuhwe wese kumutabara.
Umwe aryama hasi mbapfutse ikababara uwundi aguma yicaye uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidutagura. Nkabasaba ko bamufasha kweri bakampa n'agataye ko kuba nodandaza aronke icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu.
Ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 7 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga.
Yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero na rimwe giwe nzi iyo yagiye. Aba bana nahora nshingera agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanje mu ndagwenda rende nana mituweli fiste ko bagiye kubaho ntabyo nzi
Claudine ndayishimiye w'imyaka 28 akabafite abana bane n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzinze we n'abagenzi be ubakenshi batakuwa amazi
Wepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara ari cy'umubanya afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose
Francine Niragira n'undi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abategereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sababyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubuhoho byaranagakoze ahora nabajyana no gusega ubu nibakibajyana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu wiyumviye ko niwabahereza buraho namuna muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashyika bakarara inzara
urunganwe narwo nka Jean Dieu Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bw'abagenzi babo bakabura uko babikika
ndababara byema kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je byema mpora mbaba kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha mbabo nawe nabakwaye ntakaba bafise icyo yobarondere bakirwa baryamye n'ibyo biri ku nzara tashobora kuronka icyo kurya
ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetive Ukuru aterukira urunani rw'amashyi Amashirahamwe ajejwe ateka kabana Fenadebe mu Rugombo nabo nyina ratabaza
Amashirahamwe ajejwe gateka kabana n'amashirahamwe ajejwe gateka kabakenyezi agira icyo yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri
Gilbert Mani yakiza mustanteri wa komine Rugombo yabwiye ijwi rya Amerika ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ari ntaho nikora
komine ni vyihamagarirwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye ashashe ariko basanzwe ari muryango ufise mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba byose ko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohava turaba inzira byoca mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twa sugumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo muri icyo gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu miryango no mu tuzi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
dusubira mu Burundi izamuka ry'ibiciro by'ibanza bicururizwamo ku isoko rya Makamba byikubye hagati y'inshuro 3 n'5 byasize abasanzwe bahacururiza mu bibazo by'uko bazakomeza akazi bakoraga inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi tubigezweho na Desire Hatungimana
ubwa mbere ku kibanza twari 5,000 ubu naho batuciye 50,000
ahubwo maze iminsi ndara nkawe niye hejuru yawe mahera
turokugara niwo baroza n'abandi wo generali baza abandi badanda
aho ni mu nama abadandariza mu isoko nkuru ya Makamba bagiraniye n'abajejwe intwaro n'ikigo kijejwe amakori Makamba hari nyuma y'umutaga kuri wa 23 ukwezi kwa 11 intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe amasezerano mashasha yo kurihisha amazu y'idandarizo yo muri iryo soko yahora akotwa 5,000 by'amafaranga y'amabarundi ku kwezi ubu akaba agiye kurihwa 50,000 izahora ku 25,000 zikaba zigiye ku 75,000 by'amarundi ni kandi inyuma yaho ivyo gutoza amahera y'amazu bivuye mu minwe ya komine Makamba ikaja mu minwe y'ikigo cegeranya amakori OBEA muri iyo nama abadandaza basavye ko amahera yo gukota amazu badandarizamwo yogabanuka nibaruta Odil adandaza igishweka ikibanza yahora akiri 5,000 ku kwezi
se 10,000 niho numva ko je noshobora kuriha ayo mafaranga hama nkakomeza kubaho n'abana
mawe n'Imana Aisha nawe yakose ashoneye impuzu ati hari amezi tubura abakiriya
hari ibihe tudandaza n'ibindi bihe tutadandaza kenshi usanga tudandaza nk'ukwezi kw'12 ukwezi kwa 4 ukwezi kw'8 n'ukw'9 ayandi mezi tuba dusa n'abahagaze tuba dusa n'abicaye tuba twishwe n'itiro kuba kuja gusinzira gusa
uwo mukenyezi ati tutarishe bazotwirukana hanyuma ruzoba rurupfu
nukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe OBEA kuko tudashoboye kuriha ni nkuko twaba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira barundi baratwishe ni dupfe irumva nyene ko barugupfa kuberako niho tuziga uburaro n'uburamuko niho twasuma nta handi
muri iyo nama hagumye hagaruka ikibazo kimwe rudende OBR nigabanye amahera dukota amasezerano duheruka gutera ko igikumu ahindurwe uyu mudandaza we yagirije OBR ko ishaka kwica abadandaza kuko ishaka kubarihisha n'amezi imbere y'amasezerano kuva mu kwezi kw'indwi
kamenye iyo kuntara yategerezwa tuza ko nyene ko mu bicubwiriye ariko ngo duhere mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kangahe okay amahera mupubura afisa gatayiki afisa gatayiki lati kutane aruri hayo mezi lindwi lindwi ameza tatu hanyuma acataha muhira none aho yishwe ni iki nishwe na ube
noneho aya masezerano bayasinye bahutagizwa nkuko vyemezwa n'uyu mukenyezi
kuko twasinya umupolisi ari impande yacu umupolisi akubwira ngo sinya n'ingoga twe dufite umwanya mutoya wategerezwa kucusinya hari ibyo utaraba ngo mbe gusinyira ibingana ibimeze gute none rero je nibaze yuko iyo barinda gusomesha aya makontra nta muntu yari gusinya ngo asinye zirya kontra kuja mugasho
uwo mukenyezi ati Musa n'abatwirukanye mu isoko kandi mudutumye kwiba.
Uvuga nti mudutumye kwiba. Abagabo batumye gusubira gucibwa imitwe bige kwibitoke vy'abandi. Kuko zavuga ati ntako mva muri inonzu ndagera kwibigitoke cyane akacende gishora cende ha mahera y'abandi. Ndi kuko nta nyungirimo ubu rudarazwa mu raruzi nyene rumeze.
Ndetse atanaziwe inzu yubatse ku isoko yagiye mu zubatswe na commune Makamba. Amahera izotozwa na OBR aje mu kigega cya leta.
Ariko nk'inzu yanjye nta ya kimwe mfise cyemeze gituma yafashwe nacyo OBR ndayiheraniye yovuga iti tufashe inzu kubera duheraniye naho ndababaza baravyina kandi komini yagiye kubabwira ati ibyo bibanze uko ari bibiri bizabeneza barababwiye bati aho onye komini twebwe ntitukirimwo
ku kibazo cy'uko ibibazo abo badandaza bafise ovyandika bakabishikiriza uburongo ikigo OBR abadandaza ntibavyerekwa
natwe rero nkuko tutabonye generali ibibazo dufise tubitura uwo tubona yaziye kudushimirisha amakontara urumva siye kutubwira gusa ngo aduhe umuco gusa wo gutanga amahera ni vya bindi urumva uberi twebwe igomba yuko dutaha duhombe iduhombye nkuko bibiri abivuze ntacyo urumva ntakigiriye kudufasha
Bigirimana Benoit aserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asigura ko abadandaza b'Imakamba batofatwa nk'abo mu tundi turere
isoko y'Imakamba iri hagati mu gisagara nta rubibi hana n'ikindi gihugu iri hagati nta gatuze nta bintu baranguza no kuvuga ibintu bagurisha n'ikintu kimwe cya detail kandi abadandaza n'abantu batangura kudandaza ari abantu bato bakeneye gutunga imiryango rero muri icyo gihe hamaze kuba mwinzitizi abantu bazosubira inyuma ku gatumba cyangwa baje mu bindi bintu atari byiza kandi ko bari ko barakora ibikorwa by'iterambere igihugu nabo nyine bongera bateze imbere mu miryango yabo batanga amakori n'amatagisi
waserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asaba ko ingingo nkizo zofatwa habaye ibiganiro
nuko twese twumenya ko dukorera igihugu abadandaza barakeneye leta kandi na leta nayo irakeneye abadandaza kugira bari amakori y'amatagisi rero muri icyo gihe iyo wafashe ingingo zihotora bamwe ugasanga abantu bari kubakorana umutima mubi cyangwa bidoga rero babyiza rero twasaba yuko hoba kujya inama na cyane cyane leta igafata ingingo yisunze abanyagihugu yishe ubusunzi ubushobozi abanyagihugu bafite kuko uno munsi ntushobora kugereranya isoko y'ubucumura cyangwa ingozi cyangwa igitega bigereranye n'Imakamba bigereranye n'ahandi ahandi ngo hova ingingo hizunzwe iyo soko biraho hantu
uhagarariye ikigo gitoza amakori mu ntara ya Makamba ntacyo yishyuye kuri ibi bibazo byose yasabye kandi ko ijwi ryiwe ritofatwa kugira ricishwe ku maradiyo nayo muhanuzi wa Mustanteri yari yitavye iyo nama yasabye abadandaza kugabanya gashavu bakabandanya bakora kandi bariha ku masezerano mashasha icyo nacyo abadandaza bakaba baraciyamirije
Amakuru tuyakomereza ku makuru y'imikino mu Burundi ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru imaze icyumweru yitegura amajonjora y'imikino ya CHAN ateganijwe mu mwaka utaha mu ikipe ya Vitaloho bayiyobora baravuga ko biteguye gutwara igikombe bemeza ko ibyo bakeneye byangombwa babibonye Desire Hatungimana
Ino myaka itanu irangiye umugwi wa Vitaro warunyimaze ugwara no kuguba mu cicaro ca mbere ariko uno mwaka ibintu bisa n'ivyahindutse yarangije igice ca mbere cyiganwa iri mu cyondo ca mbere amanota 36 isumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 4 bucute Arsène navugira Vitaro yarabwijwe ijya Amerika ivyahindutse muri uwo mugwi byatumye bagera aho bageze uno munsi
icyahindutse muri Vitaro nuko haje komite nshasha iburimo abategetsi bashasha banyereye Vitaro FC bamenyereye no gutwara ibikombe hariho abategetsi barondeye bakinyi beza mu gihugu bashobora gufasha umugwi kubera wamanya bakinyi beza kuva kera muri kahise hariho ukwitanga kandi kw'abafana Vitaro FC idaturwe n'umuntu ahubwo abantu bose baja hamwe bakagira ubumwe bagakusanya uburyo bakabwigiranya hama bakinyi bagahembwa bagakora bisanzuye ikindi naco nuko dusaba amenyereza beza mu mugwi bawuzamo bawukunda mbere bagafatwa neza bagakora bisanzuye
kugira rero iyo ntumbero bayishyike ko hari bitegeza guhinduka mu mugwi n'abawufasha nk'uko bucuta Arsène abandanya bivuga
kugira dutware igikombe nuko twotegura inkino zose nka final tukazitsinda izo dusaba rero kongerezamo abakinnyi bashasha tumiriza batarumva kama ko guterera umugwi Vitaro FC turayimirije umufana wese yuko yo kwitanga kw'insinzi ya gyoshi agashigikira umugwi wa Vitaro kubera ko tutifuza kuyora twasheshe
muri uwo mugwi n'abakinnyi barishimira kutunganijwe muri kino gihe nibona Kesi Jordan umwe mu bakinnyi ngendegwa ko ba Vitaro amenyesha ko bafashwe neza ari navyo bibafasha kwitwara neza mu ihiganwa
Vitaro basa organisation nziza niyo bituma umuntu aronka na motivation kuraba kwena akagakora ibishoboka byose kugira ngo tubone intsinzi
Vitaro no mugwi wo mu gisagara ca Bujumbura wavutse mu mwaka w'1957 niwo mugwi ufise ibikombe byinshi mu higanwa ry'u Burundi bishika kuri 20 icyanyuma iheruka hari mu mwaka w'2016 mu mahiganwa mpuzamakungu uwo mugwi waratwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup gihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu karere ka Afurika y'ubuseruko mu mwaka w'2013 wongera ugera mu rukino rwa nyuma rwa Afurika ruhuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo mu mwaka w'1992 aho watsinzwe na Afrika Sport ya Abidjan muri Côte d'Ivoire umupira w'amaguru kandi umugwi serukira gihugu umaze indwi yose witegurira inkino z'amajonjora y'igikombe cya Afurika gihuza abakinnyi basanzwe bakinira iwabo ayo majonjora ategekanijwe mu mwaka uza mu kwezi kwa kane umunyereza Etienne Iragije inyuma y'ihiganwa ry'u Burundi risozerera igice cya mbere yakihamagara abakinnyi 34 batangura imyimenyerezo kugira babe baramenyerana imbere y'uko ayo majonjora agera abakinnyi bakaba bacumbikiwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinga kiri mu Ngagara muri quartier y'icyenda mu mpera y'ino ndwi dutanguye bazoca basubira mu migwi yabo bategura igice cya kabiri cy'ihiganwa abakinnyi 34 bavuye mu migwi itandatu muri 16 igize ihiganwa ry'u Burundi nayo ni Vitaro, Aigle Noir, Flambeau du Centre, Rukinzo, Musongati na Bumamuru Vitaro na Aigle Noir nizo zatanze abakinnyi benshi bagera ku 8 kuri buri mugwi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naho tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Fumuyendo, fayendo, fayendo, na.